radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Ibiganiro hagati ya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro irwanira mu burasirazuba bw'icyo gihugu byasubukuye ku nshuro ya gatatu i Nairobi muri Kenya. Umwana w'umunyarwanda watoye mu mirambo muri 94 arasaba Perezida wa Repubulika kumurenganura. Aravuga ko kubera imitungo yasizwe na se, bamwe muri bene wabo banze kumwemera.
Ibitaka mbabaye bitakira Abanyarwanda, kuko nimba hari ikintu kibabaza mu kubahoza ngo ababyeyi barapfuye, abasigaye ari basohanye bari kumuteragirana bigeze ahangaha. Mbese ndi kuvuga mbabaye, na Perezida akabasha kumfasha nimba yabyumva, kuko ni ibintu bimbabaje.
Stanislas Kanyenzira watowe mu nkoto za Kinyambi. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifatanije n'igisirikare cy'u Burundi biratangaza kubyishe abarwanya mirongo ine b'inyeshyamba z'Abarundi za FNL. Mugume ku maradiyo yanyu, ikindi kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi ugizweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, wiriweho?
Wiriwe neza Veniste. Ku mugabane wa Afrika, muri Somalia, abagwanyi b'umuhari Al-Shabab baraye bagavye igitero ku hoteli iri mu kibanza gisanzwe gicungerewe cyane hafi y'ikirimba cya Perezida mu mugwa mukuru Mogadishu. Iyo hoteli kandi iri hafi y'ibohero rigenzurwa cyane n'ikigo cy'iperereza cya Somalia. Igipolisi hamwe n'ababibonye bavuze ko icyo gitero cyabaye mu masaha ya saa mbiri z'ijoro z'ejo ku munsi w'Imana. Umutegetsi wo mu bajeje umutekano atashatse ko izina ryiwe rimenyekana, yemereye ijwi rya Amerika ko Al-Shabab yateye hoteli yitwa Villa Rosa, ikunze guhurumbirwamwo n'abategetsi ba Leta hamwe n'abanyepolitike. Igipolisi kivuga kandi ko cyatabaye abasivile hamwe n'abategetsi batari bake, ariko nta gitigiri cy'abapfuye cyatanzwe. Muri Kameruni, abantu 14 barahasize ubuzima Yaounde ku mugwa mukuru bari ku maziko ejo ku munsi w'Imana. Buramatari Naseri Paul Bea w'intara yo hagati ya Senegal yavuze ko baguwe ko n'umusozi wari hejuru y'itongo bariko barahambamwo umunyagihugu yafuye. Kandi havugwa abantu bishwe ni muri Sao Tome, aho abantu bane bishwe inyuma ya kudeta yaburijwemwo muri iryo zinga ryo mu burengero bwa Afrika ku munsi wa gatanu. Itorokanzo ry'amakuru ry'icyo gihugu STP Press ryavuze icyo ku munsi w'Imana ko iki gitigiri cyatangajwe n'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare. Umushikiranganji wa mbere w'icyo gihugu Patrice Truvuada yavuze ko abasivile bane n'abacangiro 12 bamuka muri Afrika y'Epfo biciwe muri iryo gerageza rya kudeta.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mivugwa hanze y'umugabane wa Afrika, mu Bushinwa abanyagihugu bafashwe n'agashavu ko kugumizwa iminsi myinshi muri guma mu rugo kubera COVID-19 barakoze imyerekano ku munsi wa gatandatu, bihereje amabarabara mu bisagara bitari bike harimo n'igisagara cya Shanghai. Basaba umugambwe w'abakomunista uri ku butegetsi hamwe n'umukuru wawo Perezida Xi Jinping gukinzura bakava ku butegetsi. Yabaye imyiyerekano itari imenyerewe yiyamiriza ubutegetsi bw'icyo gihugu. Iyo myiyerekano yakurikiye umucanwa wadutse mu igorofa ndende iri mu gisagara cya Urumqi ku munsi wa kane, ahafuye abantu 10.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nayo mu makuru y'inkino, ekipe nserukira gihugu ya Maroc yaraye ihambije Senegal mu migwi itanu yaserukiye Afrika mu gutsinda ubwa mbere mu nkino zo guharanira igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru ziriko zirabera muri Qatar. Maroc yirahiye Ubudagi ku bitsindo 2-0. Intsinzi yahaye Maroc umwanya wa mbere w'ifata kibanza mu mugwi irimwo wa fe n'Ububirigi, Canada na Croatia. Gushika ubu Maroc isa n'iyifise amahigwe yo kuzoba mu maekipe 16 azobandanya muri kimwe cy'umunani muri iri higanwa ejo ku munsi w'Imana izo nkino zarabandanije aho zinjiye ku munsi wazo ugira indwi aho hakinye ama ekipe yo mu migwi E na F mu mugwi E Ubuyapani bwatsinze Costa Rica kimwe ku busa Espagne inganya n'Ubudagi kimwe ku kindi naye mu mugwi F Maroc yatsinze Ububiligi bibiri ku busa mu gihe Croatia yirahiye Canada 4-1 kuri uyu wa mbere hateganijwe gukina ama ekipe yo mu migwi G na H aho Cameroon mu rukino rwayo rwa kabiri ihura na Serbia n'urukino bwirizwa gutsinda ataraho igashobora guca isezeregwa izindi nkino zihuza Ghana na Korea y'Epfo Brazil itane mu mitwe n'u Swisse ndetse Portugal ihure na Irigwe.
Urakoze Aloyse Bigirimana mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika umvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram adresi yacu ni vewe wa radio yacu
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongeye kubasuhuza ibiganiro hagati ya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe yitwaje intwari irwanira mu burasirazuba bw'icyo gihugu byasubukuye ku nshuro ya gatatu i Nairobi muri Kenya. Ibyo biganiro byatangijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi akaba ari nawe uyobora umuryango w'Uburasirazuba bwa Afurika. Abahagarariye imitwe yitwaje intwaro igera kuri 40 bitabiriye ibyo biganiro bizamara iminsi 6 umutwe wa M23 urwanira majya ruguru y'Uburasirazuba bwa Kongo ntiwatumiwe. Leta ya Kongo iwufata nk'umutwe w'iterabwoba. M23 ivuga ko yiteguye kujya mu biganiro kugira ngo amahoro arambye aboneke mu karere. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifatanyije n'igisirikare cy'u Burundi byatangaje ko byishe abarwanyi 40 b'inyeshyamba z'Abarundi ba FNL muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Epfo. Inkuru irambuye Vedaste Ngabo.
Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatikanyije n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi zikorera muri Task Force mu ntara ya Kivu y'Epfo kuva tariki ya 25 y'ukwezi kwa 11/2022 zagabye ibitero bitandukanye ku nyeshamba z'Abarundi za FNL ziyobowe na General Louis Nzabampema ziri mu mashamba y'itombwe. Mu itangazo ryasohowe kuri kino cumweru n'umuvugizi w'ingabo za Kongo muri aka karere Lieutenant Marc Elongo agaragaza yuko igisirikare cya FARDC n'icy'u Burundi bishe abagwanyi 40 ba FNL ndetse babirukana mu birindiro byabo biri naombi ho muri teritwari ya Mwenga sekiteri y'itombwe bari bamazemo imyaka irenga 10. Lieutenant Marc Elongo akomeza kuvuga yuko muri iyo ntambara igisirikare cya Kongo cyakomerekesheje abasirikare babiri gusa. Mu ntambara yatangiye kuwa gatanu irangira kuwa gatandatu tariki ya 26. Twavugishije umuyobozi wa FNL Louis Nzabampema kuri telefone ye ntibyadukundira, ariko mu kwezi gushize mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika yagaragaje yuko ingabo z'u Burundi n'iza FARDC byicara bimugabo w'ibitero
mukatondo ka karisati y'inyaza gatondo niho abasirikare b'abarundi batandukanije n'abasirikare ba Kongo batera ahari ibirindiro byacu biri za namaramara na Kirazi bari bazi bava ku mapozisiyo ya Masango na Maheka ngo bazananye inzira zose baciye naho mu bitaro bw'abatere aho bita bisaka baraza barasaka abasirikare bacu aho bari, ariko abasirikare b'abarundi n'abakongomani aho baje badatwara twaramirukanye tukabyiza aho baje bava.
Bamwe mu bayobozi ba sekiteri y'itombwe bavuga ko ari intambara iri kubera nta baturage bariyo, kuko abaturage bari batuye na maramara na naombi bahungiye mu magunda na maita. Na Munene Jouwere umuyobozi wa societe civile mu misozi miremire ya Buvira asanga FARDC ari ikwiriye kwirukana Nzabampema muri Kongo agasubizwa mu Burundi.
Tubirebye neza tacyo barakora mugabo yuko Nzabampema bamujanye kure n'u Burundi, bamujana kure route nationale numero 5. Cyo bakwiriye gukora kikatushimisha kikaboneka yuko bakoze umurimo nuko bomufata bakamushira akamujanye Burundi ariko bakimwirukanye hariya muri Tombwe tacho barakora paske hariya hara hantu bahaye bahinga hara hantu abantu baragiririnka kubugufi ntacho barakora bihangane bamufate bamusubize Burundi cyangwa bamufire muri kasho
kuva ingabo z'u Burundi zagera mu misozi imemire yabo bira gufatikanya na FARDC agahinga kamahoro karagaragara muri mwe muke zigenzura nkuko bitangazwa na bamwe mu baturage batuye mu masango
havuye bariyeri kuri rubarati mukakuku hariya mu maheta hariho zibiri zarahavuye havuye bariyeri kuri karemba na kuri kateja
izo bariyeri zavuye kubera iki
zavuye kubera abasirikare bazamunse abasirikare abavuye mu Burundi bari kumwe na basirikare ba Kongo
abatuye aka karere bavuga yuko nubwinyeshamba zanza bampema arizo zarashwe n'izingabo karimo n'indi mitwe iwanyu ubutegetsi bw'u Burundi ya Red Tabara ndetse n'indi mitwe y'abaturage b'abakongomani ivuga yuko ishinzwe kugwanirira moko yabo
Bedase Ngabo ijwi rya Amerika uvira
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI ruravuga ku amaperereza ku byaha byakuri mu Burundi kuva mu mwaka 2015 ageze kure Pierre Claver niyo nkuru
Sentare mpuzamakongomana vya CPI yabwiye ijwi rya Amerika kwimaze kuronka makuru akwiye kuvyerekeye ivyaha ivuga ko ari ivyagahomera bunwa vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 umugwi uderwa amatohoza nyezina uvuga ndetse kwa ayo matohoza ageze kure kandi ko waganiriye nabegwa nayo mabi ku mpande zose ico bikoze uwo mugwi wemeza ko wahuye n'ingorane kuko utigeze wemererwa guhonyoza ikirenge mu Burundi kuja kuvugana n'inzego za leta zagirizwa mabi menshi ivya bitandatu nivyo iyo senare CPI yevuga ko amatohoza yashimikiye ko ivyo navyo nubwicanye bwo babwahitanye abantu barenga 1,200 ibihumbi n'ibihumbi bafungiwe ubusa abandi bakaborezwa igufa amajana n'amajana banyurujwe bakagenda mazima yongo abagore basambanijwe ku nguvu n'ibindi CPI yongera ko hari abantu barenga 400,000 bahunze kubera ayo mabi umugwi ukora ayo matohoza niwacatse kwinjira ngidonido idose kuyindi n'abakekwa kuba barakoze ivyo vyaha Icho bikoze CPI yemeza ko yaronse amakuru akwiye ko byinshi muri byo byaha byege kwa kubari muri leta nk'inzego z'umutekano iperereza no gwaruka gwimbonera kure gwegamye umugambwe uri ku butegetsi CPI imenyesha ko ikora amatohoza no kubindi byaha byoba byarakozwe n'urundi ruhwande yaba imigwi igwana ivyo byarakozwe mu myerekano yo kwiyamiriza ikirengo ca gatatu cyane kwigendera president Nkurunziza n'ibindi byoba byarahita ya polisi abakora amatohoza ntibatubwiye ryari imitayimo za makungu izosohoka ariko yose ntare ivuga ko arico gikogwa kizokurikira amashirahamwe y'abashingwa manza batwaye muri CPI byinshi muri ivyo birego avuga ko amadosiye arenga 2,000 ariyo yatanzwe Maitre Rambere Nigarura atwara urunani rukorana na CPI Seb CPI ndetse akabari mu batwaye amadosiye arafise icizere
ntidukekeranya yuko umunsi yose ntare yatanguye urubanza ivyagirije n'ivyemezo bikwiye amakuru ahagije azobariho kugira ngo abakoze ivyaha bakubitwe ntahe mu gahanga hari hicizere cyuko umwanya n'umwanya imitahe ishobora kurungikirwa abakoze ivyaha kugira ngo baheze bakurikiranwe hama bakore ivyaha nabo baheze babashumbushwe
Ayo matohoza yatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2017 imyaka 5 iheze iyo sentare iriko irakora amatohoza isa niyabaye myinshi kubakorewe amabi bashoboye kuvugana n'ijwi rya Amerika
umuntu arebaza bahanwa nande
ntawe bagira aho yahiye amabi yashikiye baramuhote bafata ku ngufu no kubura umubyeyi umwe no kubura abavandimwe twaratatanye
nakorewe ihohoterwa umubyeyi umwe wanje baramwishe na musaza wanje nkurikira nanje na mutoya wanje hari byatubayeho
tutyo ni kintu cyagutse cyane umuntu yavuye aho twavuye kugira ngo abone kwikomerera heze no kubona yuko nwamutumye abona ayo mabi nawe yahanywe intaye kamukubita mu gahanga
yamara ababunganira mu mategeko siko babibona barabahumuriza
nivyo imyaka 5 simike ku muntu aba yarakorewe ibyaha ariko uravye uburyo abahinga biyo sentare bariko barakora kuja kuraba abarokotse abacitse kwicumu abakozwe ko n'ivyo byaha mu bihugu bitandukanye bahungiyemo twovuga yuko ubitahuritse
twagerageje kurondera umuvugizi w'ubushikiranganje w'ubutungane Donavine Niyongere ariko ntiyashimye kugira ico ashekirije kuri iyi nkuru yamara igihe Burundi bwakura karenge ku mugaragaro muri yo sentare CPG mu mwaka w'ibihumbi 2017 uwari umushikiranganje w'ubutungane ubasigaye ari umuhuza w'abarundi Emero Rantine Kanyana yabwijwe rya Amerika kwayo madosiye yose Burundi bwitwariwemo ari mfagusa
nitwaje kuvuga yuko mu Burundi ivyo vyaha bitazohana oya duhiriwe duhishije nta vyaha byagahobe nabunwa byabaye ngaha nkuko babisigura kuko iyo babihari uno munsi bya birego byose baza barajyana kuturega cyari kuba byabaye urubanza none murabona ko tuvuye atarubanza turagira
aha CPI ivuga ko ifise umukenyoro w'inzira zitatu wo gufata abakekwa mu bihe nk'ivyo Fadi El Abdallah no muvugizi wa CPI
maintenant il y a différents cas de figure
abantu bashobora kwishikana bonyene ubwabo imbere ya sentare nkuko nahandi kwisi bimaze kuba bashobora gufatirwa mu bindi bihugu bari mu ngendo hari n'igihe mitaye igibwe ibanga ukekwa gatembera ataco ginona tubonyagiye aho yofatwa byoroshe tugaca tubivuga ko hari umutahe umurondera abantu bashobora gukingirwa n'ubutegetsi gihe kanaka yamara mu nyuma bigahinduka amayeri ni menshi dukoresha leta y'u Burundi yagiriza iyo sentare kubikoreshwa n'abatavuga rumwe na leta hamwe n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 gusa iyo sentare irabyakana ikavuga ko ikora atawugegamiye Pierre Clavier niyo nkuru irahe ku cicaro ca CPI kubwijwe rya Amerika
umwana w'umunyarwanda watowe mu mirambo mu mwaka w'1994 arasaba president wa republika kumurenganura Stanislas Kanyenzira watowe ahitwa mu nkoto za Kinyambi hahoze ari komini Musambira yabonye umuryango we binyuze ku ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga ariko aravuga ko kubera imitungo yasizwe na se bamwe muri bene wabo banze kumwemera
mbese nabonye umuryango ariko mukubona baranyishimiye ariko nyuma yaho bamwe ntago banyishimiye banyakiriye banyishimiye nyuma nabaje kumpinduka avuga ko ntari uwabo abitewe sinzi icyo ari cyo ariko abandi bo ari abamama bo baranyakiriye na n'ubusi wa none ubu turacyari kumwe banemera ko ndi uwabo ariko abandi bo bakabo ntago babyemera kereka masenge imwe niwe wenyine ubyemera abandi bose ntago babyemera bavuga ko ntari uwabo ntago bajyabyara abana bameze nkanjye abareshya gutyo
iyo bavuga ngo ntibabyara abana bareshya gutyo baba ari abana bareshya nande bareshya n'uruhe Rwanda bavuga n'abameze bate
bambwira ko ngo batabyara abana bagufi bo babyara abana barebare ntago nta muntu wabugize uba mugufi cyangwa areshya nange ariko ibyo babivuze nyuma kandi imbere ubwo bagaragaza urukundo banyita ko banyishimiye ariko ubu ngubu nyine byaje babiri cyane kugeza ubwo baramvugisha nta n'umwivugisha muri bo ndetse kugeza n'ubwo mu minsi ishize ubu ngubu mvuye muri gereza
hari ikibazo cy'ibintu cyaba gihari hari ibintu papa wawe amazu yari afite ubucuruzi yakoraga hari ibintu yasize wabuzira hari ngira
ibintu byo birahari ndetse birahari byinshi nanubusa none byabuze gica ngo hatazajya inama amusaba abantu feza akabura ikintu yafata kandi amusaba yari yarakoze ibintu rero ba data bacu wowe bifite kandi icyo kintu ngiye mvuga hano ni uko ari cyo cyateye ibyo bintu kikatuma nanjye bajya bavuga ko ari uwabo ni cyo kintu hano nticyabiteye uko abandi bose batabifite bahabunda nta n'ikibazo na kimwe kigira nta n'uwo ari umasenge kuko wanjyane ntabwo nta unyanga andi masenge ari menshi ariko abo nabo impamvu mbona bahindutse ni uko ibyo byose bagiye batekereza kumva ko wenda nta hantu byaboneka kandi isi ibyo nagiye ndangamiye cyane nagiye ngiye ndangamiye umuryango ukaragaga ariko ntabwo banyakiri nk'uko njye nabashakaga
uretse kutaguha urukundo wari ukeneye ndakwibuka uza mu kiganiro gasaruka buraga wambwiye ko nta kindi ushaka uretse urukundo
ndibuka ibyishimo wari ufite ubonye umuryango nabo bambwira yuko bazagutetesha ko nta kintu uzabura muri urwo Rwanda rufite amategeko rugenderaho mbese haba hari gahunda waba ufite yuko wakwitabaza ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo bukurenganure nk'umwana w'imfubyi wiciwe ababyeyi mbere no mu gihe cya Jenoside ababyeyi bazwi n'uwabishe
yego icyafasha yego mbonye ubutabera akaba ari bwo bumfasha iki kibazo kikarangira kandi nkabasha kwishima muri uru Rwanda kuko nimba hari ikintu kimbabaza cyambabazaga icya mbere kuba ntaza umvuka ibyo narabimenye namaze kubimenya ikindi cya kabiri hakaba nibaza impamvu uruhande rwabaye mu mama kuko kibankunda ikagaragara cyane yuko ari rwo kuko akabungu umuvukana kwa mama akaba nkunda bikagaragara abo ngabo bandi babiri basigaye ukaba ari banyihakana kemera ko ndumva ndetse n'abaturanyi bari barabakabyemera rero hakaza ibibazo nk'ibyo nibaza nimba kuko u Rwanda rigendera ku mategeko bamfashe ikintu kibashe kurangira kuko ndabaye ibutaka mbabaye bitakira abanyarwanda kuko nimba hari ikintu kibabaza ukubahoze ngo ababyeyi barapfuye abasigaye ari basohanye bari kuguteragirana bigeze ahangaha rero bakagufashije bishima ko babonye nibura umwana wabo bavuga ati nibura reka tumufashe nawe agire icyo ageraho cyangwa se tumwiteho tumuhe urukundo rwa kibyeyi umunsi wa none akaba aribo bagaragara nk'aho badakeneye no kumbona badakeneye no kunyuma mbese ndi kuvuga mbabaye sinzi
ndabyumva
ukuntu bamfasha na perezida akabasha kumfasha nimba yabyumva kuko ni ibintu bimbabaje
ndahamya yuko azakumva akazagutabara uri umunyarwanda abanyarwanda benshi bamutabaje arabatabara kandi abatabara vuba aho ngaho rero ndahamurekeye ahasigaye perezida wa repubulika nk'uko umutabaje nibimugeraho azakurenganura nk'uko arenganura abandi bana b'u Rwanda ngaho rero ukomere ugire amahoro
yego murakoze cyane kandi ndashimye ubufasha mu munsi ku munsi
amakuru ya sport tuyahere mu Rwanda nubwo yatsinzwe na Musanze FC ikipe ya Rayon Sport niyo ikiri ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere muri icyo gihugu Jean Claude Munyandinda
mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize imikino yari igeze ku munsi wa 11 ejo bundi kwa gatandatu habaye imikino itatu ikipe ya Etincelles FC yanganyije na Rutsiro FC ubusa ku busa ku stade Umuganda i Rubavu ku stade ya Kigali Nyamirambo ikipe ya Gorilla FC yatsinze Police FC igitego kimwe ku busa Sunrise yatsinze Bugesera FC igitego kimwe ku busa kuri stade Golgota Nyagatare ejo ku cyumweru habaye imikino ine kuri stade Ubworoherane Musanze ikipe ya Musanze FC yatsinze Rayon Sport ibitego biri ku busa Jafet Imurora ushinzwe ubuzima bwa buri munsi bw'ikipe ya Musanze FC yari yavuze ko nubwo abatoza bayo bakuru badahari nta cyuho cyagombaga kugaragara
uzatoza ikipe na staff isigaye n'urundi hagiye kucawuna agiye kwivuza ararwaye maso ari ku ishuri ubwo hasigaye Nyandwi Idrissa na Gilbert kuca babagaragiye nanjye Imuro wa Jafet uri umutoza ntabwo atoza wenyine niyo mpamvu staff bari nini buri wese afite inshingano ziwe gusa iyo habonetsemo ikibazo cy'uburwayi cyangwa se ikindi kibazo cyose cyaboneka aho ukavaringa ikibazo cyangwa se inshingano ushatse kuvuga ngo mu nshingano z'umutoza mukuru n'uwungirije adahari tugomba gusigara mu nshingano n'ubundi tukubahiriza inshingano z'ikipe z'akazi muri rusange
mu mukino wabere kuri stade Huye Butare ikipe ya Mukura Victory Sport yanganyije na APR FC ubusa ku busa kuri stade y'Ingoma mu ntara y'Iburasirazuba ikipe ya Rwamagana City yatsinze Espoir FC igitego kimwe ku busa Gasogi United yatsinze Kiyovu Sport ibitego bitatu kuri kimwe ku stade ya Kigali Nyamirambo umukino umwe usigaye w'umunsi wa 11 wa shampiyona urakinwa uyu munsi kwa mbere urahuza ikipe ya Marine FC na AS Kigali kuri stade Muganda i Rubavu umutoza wa AS Kigali Cassandre nyuma yo gutsindwa na Rayon Sport igitego kimwe ku busa mu mukino w'ikirarane asanga hakwiye imbaraga nyinshi mu mukino ugiye kubahuza na Marine FC ngo kuko utaza kuba woroshye
akindi kugira ngo twigerageze kuba famille meilleure tugomba gusinya match zacu rero dushaka kugira dusinya match kuri kirya kugira ngo twegere kandi muri imbere kandi ngo bizabyoroshye nk'uko abantu bashaka kubitekereza turi kuri match tugomba kwirwanaho kandi
twese hamwe tugomba kwishyiramo imbaraga kugira ngo dushobore gutsinda iyo match.
Kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona, ikipe ya mbere ni Lyon Sport ifite amanota 22 kuri 30, ikurikiwe na Kiyovu Sport ku mwanya wa kabiri n'amanota 21 mu mikino 11, APR FC ni ya gatatu n'amanota 19. Ku mwanya wa kane turasanga Gasogi United ifite amanota 18, AS Kigali ifite 17 ikaza ari ya gatanu. Ikipe ya gatandatu ni Gorilla FC na ifite amanota 17, Musanze FC na ifite 17 ikaba ari ya karindwi. Ikipe ya munani ni Police FC na ifite amanota 17, Mukura Victory Sport ni ya 9 n'amanota 18, Bugesera FC na ifite 14 ikaza ari ya 10. Ku mwanya wa 11 hari Etincelles FC na amanota 13, Sunrise ni ya 12 ikagira amanota 12, ya 13 ni Rutsiro FC ifite amanota 10. Ikipe ya Rwamagana City na ifite amanota 10 ikaba ari ya 14, Espoir FC ni ya 15 n'amanota 7. Ku mwanya wa 16 hano wa nyuma turahasanga Marine FC ifite amanota 5. Yari Claude Munyandinda I Kigali
mu Burundi. Irushanwa ry'umupira w'amaguru ryashoje icyumweru cya 14. Desire Hatungimana
mu nkino zabaye, Flambeau du Centre yatsinze Burundi Sport Dynamique ritsindo 2-1, na Tigre Noir nibyo yatsinze Rukinzo, Magare Young Boys yatsinze Buja City bitsindo 2-0, na Interstar yatsinze Top Junior 2-4 kubusa, Kayanza United yatsinze Aigle Noir gitsindo 1 kubusa. Niko kandi byagenze hagati ya Vitaro na Musongati ku nsinzi ya Vitaro. Olympic Star yanganije na Message Ngozi busa kubundi, na ubu Mamuru yirahiye Atletico New Oil mu kuyitsinda ibitsindo 4-1. Uwo mugwi wo mu ntara ya Cibitoke mu gihe hasigaye urukino rumwe ngo gice cya mbere cy'iganwa kirangire ni uri mu kibanza cya mbere by'imfata kibanza. Mu gisata cy'abigeme naho mu higanwa ry'u Burundi mu cicaro cya mbere, urukino rwari rwitezwe gusumba izindi rwahuje umugwi wa PVP Buyenzi na Fofira yo mu ntara ya Ngozi. Iyo migwi yavanye inganije kimwe ku kindi. Umumenyereza wa Fofira Nshimirimana Patrick amenyesha ko inota rimwe batahukanye imbere ya mukeba wabo barishima.
Nuvuga ko ntanezerewe cyane kugira mugabo ntanezerewe kubera ko wari urukino PVP nyakiriye Bujumbura byari bibazwa ndo gusanga ndo w'Ingozi kimwe ku kindi Bujumbura. Nuvuga ko habuze concentration kubera ko bazi ko ari PVP ni derby, bari bafise ubwoba muri bo habayemwo kutiya confiance sino PVP kuva mu gice cya mbere twabarushije mugabo ni ku mupira umeze.
Mu gihe uwo mumenyereza wa Fofira ashima uko abakinnyi be bitwaye wa PVP Buyenzi Imana irakiza muri wewe, amenyesha ko kudatsinda abahagarikizi babifisemo uruhara.
Ego novaye ko ni ibintu bibaje cyane ko wabonye ko mu rukino urukino twaje tuje ko tuza gutsinda, nabonye ko byabaye batugomba igitsindo bitivanye na reye cy'umunyegori mbo mugabo mu mpira maguru ni ibyo harimo gutsinda gutsindwa no kunganya. Mugabo mva jewe ni ibintu njana nize ko nza gutsinda mugabo kora ko bihindutse mu mutaho hanyuma umunyegori yagize panika akategera imbere mbasha gutsinda champion yagoye upanga ibigasanga icyo yahindutse mugabo jewe icyo uvuga ntabwiye barongozi ba federation n'atwa gisata iki cha football cha femine barabiki ntiko arbitrage na kamara kibara ibintu kwira bangaye imbere yanyu.
Mu rukino rwo gusubiriza, umumenyereza w'uwo mugwi w'Ingozi amenyesha ko bazitegura ku buryo insinzi bazoyitahukana.
Icyo nzi nuko champion tazoya nk'iyo mwaka uheze hariho hari hariho na rotour je wanje ngaha ni insinzi igatwara nta kibazo mfise ngiye gutegura match rotour. Umwaka uheze urazi ko nabaye uwa mbere manje gutsinda na Colombe bisigura ko ubu sindatakaza urukino na rumwe ndanganije bisigura ko takibazo mfise kuko natakaje nongera nagaruka ndatwara championa ubu nta kibazo mfise na pression imwe mfise.
Mu zindi nkino zabaye, Buja Queens yatsinze Intwari Kazi igitsindo kimwe ku busa, 11 Etoile yanganije na Bonavenir igitsindo kimwe ku kindi, nayo Etoile du Matin yatsinze Le Lyon ibitsindo 8-1. Muri basketball naho umugwi w'Urunani wari muri Afrika y'Epfo mu mahiganwa yo kurondera imigwi izo kini nkino za Basketball Africa League zobera mu Rwanda mu mwaka uza wasezerewe na City Oilers yo muri Uganda kuruno w'Imana. City Oilers ikaba yatsinze Urunani ku manota 71-62 mu rukino rwo kurondera ikibanza cya gatatu inyuma y'aho umugwi w'i Bujumbura utsindiwe mu gice cya kabiri gishira cya nyuma na Ferroviario do Beira yo muri Mozambique ku manota 68-62. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Anu dusoreje aya makuru mu kiganiro cyanyu iwanyu mu ntara cyahagarariwe na Rene Diane Tana, hamwe nawe mbashimiye kuba mwaduteze amatwi muri benshi nk'uko musanzwe mubikora ku migabane yose y'isi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: ntawumara imbuto mu nzu afite umukobwa. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.